Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Sangwikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru yo kuri igenekerezo rya 11 ntwarante umwaka 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Gervain de la Kobucha umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi aragabisha uwo wese afite intombero yo gutegura imyiyerekano yo kuyamiriza ingingo yo kubuza amakinga n'amapikipiki gushika mu bisagara cya Bujumbura abagabishije mu gihe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu we aherutse kwemeza ko atacobuza imyiyerekano mu gihe abantu bavuze aho bavugira muravyumva murano makuru. Kanezius Sabimana umunyagihugu wo muri zone Minago ya komine n'intara ya Rumonge yarinjijwe ibohero rikuru rya mpimba kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'amezi abiri n'igice mu muryango wiwe batazi irengero ryiwe. Ishyirahamwe Akate Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rimenyesha ko abafashe Kanezius Sabimana bakamunyuruza iminsi nk'iyo hatisunzwe amategeko aribo bari bakwiye gufatwa bagasambishwa mukanya inkuru imwe mukwayo ntimuje kure.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa inyuma y'amezi abiri n'igice mu muryango wiwe batazi iyo afungiwe inyuma yo gufatwa na Michel Ndikuriyo yahoze arongoye iperereza mu ntara ya Rumonge. Kadezu Sensabimana wo muri zone Minago ya komine n'intara ya Rumonge yarinjijwe ibohero rikuru rya mpimba kuwa kabiri ku mugoroba. Mubegereye umuryango wiwe barashima ko basubiye kumva iyambu yiwe bagasaba ko yorekugwa kuko ataca ariko arazira. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Marie Ndabashenze.
Kanezius Nsabimana yarengutse kuwa kabiri uheze imbere y'umucamanza wa parke yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muha inyuma y'iminsi 73 afungiwe mu gashoti iperereza katazwi. Abegereye umuryango wiwe barashima ko wabo yasubiye kuboneka ari muzima.
Kanezius Nsabimana kuva aho wumviye yuko yarengukishijwe muri parke ya Muha bakashamujana mu mpimba baryohewe cane gose kuko bobo bari baje kureba atakiriho umuryango watekanye kuko nawumvise yuko yarengukishijwe.
Bitekanijwe ko Kanezius Nsabimana azorenguka imbere y'abacamanza ba sentare nkuru y'igihugu ya Muha mu ndwi zibiri ziri imbere kugira ngo bige ko yoburana yizegenza canke ko yoguma afunzwe. Kanezius Nsabimana yari yahagaritswe be n'umukenyezi wiwe ku munsi w'Imana wakurikiye Noweli itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze 2021. Yari yafashwe na Michel Ndikuriyo yahora arongoye iperereza mu ntara ya Rumonge. Nyuma y'amasaha make asambishijwe muri komisariya ya Rumonge yaciye yuritswa imodoka y'uwo Michel Ndikuriyo. Iyo modoka ifatira bararica i Bujumbura. Ico gihe yacanwe gikubikubi umukenyezi wiwe arapfungiwe mu Rumonge. Nyuma y'indwi uwo mukenyezi yararekuwe atabwiwe iyo umugabo wiwe yajanywe. Kuva icyo gihe nta n'umwe yongeye kumukubita ijisho cyangwa ngo yumve iyambo ryiwe. Basubiye kumva amakuru yiwe ari uko arengutse muri parike ya sentare nkuru y'igihugu ya Muha hari kuwa kabiri uheze inyuma y'iminsi 73 batazi iyambo ry'iwabo. Ibyaha yagirizwa bavuga ko atabyo baramenyeshwa bagasaba ko yorekugwa vuba na bwango aho bavuga ko atacaha yakoze ahubwo yuko ariko azira umwikeko gusa.
Jean Marie Ndabashinze arakenuye ifungwa rya Kanezius Nsabimana ngo rirateye isoni kuko ryabaye hahonyanzwa amategeko ajyanye n'ibyaha. Ivyo bivugwa na Jean Claude Ntiburumunsi hajeje igisata c'ubutungane mu ishyirahamwe Akate Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Kubwiwe abafashe Kanezius Nsabimana bakamunyuruza iminsi n'iyindi hadakurikijwe amategeko ngo nibo bari bakwiye gufatwa bakabazwa icyaha bakoze. Tutega amatwi Jean Claude Ntiburumunsi.
Muri Akate Burundi turatangazwa niyo nyifato y'umushikiriza manza aho umuntu yakorewe ibyaha nk'ibyo aca imbere yiwe akarengana mbere akamushyirako n'umutahe wo kumuhagarika akamupfunga aha gufata abamunyuruje. twebwe muri akati mvuga ko yanyururwe kuko igihe yahagarikwa atamutahe umuhagarika yeretswe canke ngo abiwe bamenyeshwe wabamuhagaritse n'igituma bamuhagaritse kinacho nuko muravye igihe amaze mu minwe yabo bantu bamuhagaritse hafi amezi abira renga bakaba muzi ko amategeko misanzwe ikiringo cy'umuntu kugira ahagarikwe n'inyamiramabi ni minsi indwi ashobora gusabira ko iyindi minsi indwi kugira ngo abandanye amatohoza kugira ngo uwo muntu aba yashikanwe imbere y'umushikiriza manza. Ikibabaji rero nuko uwo mushikiriza manza mu gihe no munsi bamweretse uwo muntu atatu yakoze kuri abo bantu bari bamugumanye ico kiringo kingana uko kose, kandi ivyo navyo ari ibintu bihonyanga amategeko y'igihugu umushikiriza manza yarategerejwe gukingira. Ibyo kandi akabigira mu gihe tuzi nk'uko abantu banyuruzwa gucyo usanga bahohoterwa cyane umbure atahaye n'umwanya wakorewe ibyo byaha kugira ngo amubwire neza amabi yakorewe. Twebwe rero twovuga yuko iki ari kimenyetso cerekana yuko abantu bari mu butegetsi bw'igihugu bajejwe umutekano ari muri bajya abantu banyuruza abantu akabugwa irengero. Nimba rero hari gushaka kwa leta nkuko twukunda kuvyumva mukuri igihugu abivuga yidoga yidugira inzego zimwe zimwe, iki ni kimenyetso gikomeye leta yofatira ko kugira ngo yereke abarundi n'amakungu yuko igomba guheraheza be n'ibyo byaha, kuko ababikoze nabo nyene bamushikanye imbere y'ubutungane barazwi bari guca babahana bakabahenekiriza gose kuburyo bitanga karorero no kubandi ibyo byaha ntidusubire kubyumva mu gihugu.
Yari Jean-Claude Hiburu Musi hajeje gisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe Akate Burundi rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu. Tumira mate mukanya amakuru twabateguriye arabandanya kuri Radio Inzamba.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara zigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Radio Inzamba agateka kawe imisi 10 niyo yongewe abagendesha amapikipiki tukutuku na makinga kugira ngo bibe byavuye mu gisagara cha Bujumbura. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yatanze ico kiringo kugira ngo abo banyonga ivyo vyuma babe bavyandikishije kuko ikizofatwa kitanditswe nyene cyazofatwa nk'umugizi wa nabi. Ni mu gihe byari bitegekanijwe ko uno munsi igenekerezo rya 11 Ntwarane ivyo vyuma byose vyategerezwa kuba byavuye mu gisagara.
Nuko twavuze ko iyi ari tekiniki kw'abatekinisiye badusavye yuko bakeneye iminsi 4 yo kugira registrema. Iya registrema izodufasha ibintu bikomeye cyane, kandi mpamagarire abantu bose bafite ibyo vyuma ko iya registrema bayitabira bagiye batwaye dokima zose. Umuntu azi ko yagurishije iki cyuma ataragira transfer kugira cyo n'ikimugirira ingaruka mbi yihute agire transfer. Umuntu azoze kugira registrema kimwanditse ko ejo bakazana carte rose. Ko na carte rose tuzobanza kuyiraba tuzoraba ko ifoto iriko n'izina ririko riwe na karanga muntu by'umuntu aje kugirisha registrema. Nico gituma dusaba yuko arojisirema nta gutuma mpamagarire rero abataragira transfer ko bihutira kugira transfer muri iyo minsi 4 umunsi wa kane uzobe transfer zaheze kugira uwo muntu mucyaca bagize transfer agende yarojirise icyo cuma kiriwe. Uwo kizofatwa kitari arojisire iyo zone kizoba kiko gikorera ko muri periferi tuzofata yuko icyo cuma gikora ibijanye n'ubugizi bwa nabi. Kubera niyo minsi y'amatransfere yiyongereyemo indwi batangurira hera ku munsi wa mbere muri iyi zone yose twavuze nta gikoresho na kimwe kizosirikira muri iyo zone twavuze. Abatekinisiye bari basabye ine mugabo jewe ntanze 10.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca aragabisha abashobora gutegura kwiyamiriza ingingo yo kubuza amakinga n'amapikipiki gushika mu gisagara cya Bujumbura. Uwo ni bamaze kubona ko hari intumbero yo gushaka kwihereza amabarabara mu kwanka iyo ngingo. Nawe umushikiranganje avyita ko ari akaguma umukuru w'igihugu we aherutse kwemeza ko atacobuza imyiyerekano mu gihe abantu babuze aho bavugira. Ni inkuru ya Beni Axelakana.
Mu nama yarayimuhuje n'abajejwe intwara n'umutekano muri meri ya Bujumbura niyo mushikiranganje agabishije kuco yise akaguma gashobora gutegwa n'abashaka ko iyo ngingo yo kubuza ivyuma bimwe bimwe byunguruza abantu n'ibintu gushika mu gisagara ca Bujumbura. Javendira ko buca avuga ko tarabazo kwihanganira mugeho bimyerekano mu mabarabara.
Uwo hirahira ngo ategura ibicanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro bagira ndabumenyeshe yuko bajya nyina bibwirana bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi bazuko bigenda hama bizoshika bazogira ngo nimwe byeje ubundi ya myaka yeje ubundi bazoce basima kuvyabaye.
Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buvuga ko iyo ngingo ije gukura kajagare mu gisagara ca Bujumbura ariko abenshi basa n'abayitera ivyatsi ku kibazo cyo kuja mu mabarabara bijanye n'imyerekano. Umukuru w'igihugu we Evariste Ndayishimiye yaherwa kuvuga ko atacobuza ko abantu baja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiriza ibibabakiye.
Nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cyuko twese dushyira hamwe byiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwene gihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti. None rero umugambwe uba ufise akangonongo nuja habona mbere ubuze ijambo tuwine ijambo ntibujijwe kugira imyerekano kubera ko tuba twawine ijambo heze ugende mwibarabara ushikiriteza byiyumviro byawe.
Iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'umutekano yo guhagarika mu gisagara ca Bujumbura amapikipiki, amakinga na tuktuk izokora ko abatari bake bari mu bisata vy'amashirahamwe, amabanki n'abandi bakoresha ivyo vyuma mu gukora akazi ka misi yose canke kwiyunguruza. Kuri ico kibazo urongoye komine ya Mukazi yavuze ko gushika uno munsi atanyisha barakironkera.
Kubwo umushinga manza Janvier Bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko iyo mvugo y'umushikiranganje Gervain Ndirakobuca iteye isoni mu gihe iyo ngingo yo kubuza amapikipiki tukutuku n'amakinga kwidegembya mu gisagara cya Bujumbura iteye kubiri n'amategeko kandi ihohotera agateka kazi na murundi wese. Kurikira umushinga manza Janvier Bigirimana.
Iyo ngingo iriko irafatwa ni ingingo ihohotera abanyagihugu babakeneye kwerekana yuko iyo ngingo batayishyigikiye kandi mu gihe dusanzwe tuzi yuko ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ayandi mategeko atari make yo mu gihugu tutibagiye n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono yemerera yuko abantu bashobora kugaragaza imyiyerekano kumbura umushikiranganje yari gushobora kuvuga tubazo kuri imyiyerekano bazoyikore bakurikije amategeko ariko ntiyari gushobora kubaka kuvuga yuko atamuntu afite nganzira bw'uko ashobora kugaragaza akari ku mutima mu gukora imyerekano. Iyo mvugo rero y'umushikiranganje avuguruza umukuru w'igihugu byerekana ko ari leta y'akajagari, byerekana ko ari leta idashobora kubahiriza uburenganzira bw'abarundi, byerekana yuko muri iyo leta hariho ibitari bike bari bakwiye gukora kugira ngo bashobore kubahiriza uburenganzira bw'abarundi cyane mu gufuta inongingo iteye isoni ingingo atakintu na kimwe kiraza gufasha uretse ivyo iriko irica. Ikindi twagomba kuvuga nuko iyo ngingo ije mu gihe abarundi tuzi ko ari igihugu ca mbere gikenye, tuzi yuko ariho benshi bari baguze ayo mamoto cyangwa bakoresha ayo makinga na za tukutuku kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Hari abafasha amadeni, hariho abaja ku kazi kubera bakoresheje ibyo zimo byo kuyunguruza kubera ibindi byinshi bizimvye. Byumvikana ko ari ngingo iza gusubiza inyuma abarundi, iza gusubiza iterambere ry'Uburundi n'abarundi muri rusange. Tukavuga yuko iyo ngingo abarundi bayihinyuye, ejo umukuru w'igihugu akaza gufuta iyo ngingo ushaka nk'umushinganje akayisubira ko ntibazorindire ko abarundi bama babakomera amashi, kuko gutamya abarundi, kubahohotera, guhotera uburenganzira bwabo, munyuma ukaca uza kwigira umuntu mwiza ngo wafuse ingingo wari wafashe, twibaza ko ari ingendo igayise. Abategetsi si ibyo tubarindiriye ko ntiturinde ko batangura kurusha abarundi kubakenesha munyuma ngo baze gufata utuntu two tumumengo hariho byiza bakoze mu gihe babari bo bavyononye.
Ni no kuri iryo jwi ry'umushinga wa manza Janvier Bigirimana duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bayatororokanije, ndabashimiye cyane. Diane Nkurunziza nari kuri mikro ndabakengurukiye, nongera ndabifuriza amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha.